Tuashimile kumandanya kumviliza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika ku isi hose naho tukaba live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na X ni VOA radio yacu ikaze mu kiganiro muri sanga cuno munsi ni kiganiro mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe ndiko ndakiremesha ndi muri studio ya gatanu ku ijwi rya Amerika Washington DC
muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Muri sanga yino munsi turagaruka kuvyo guhanahana ubumenyi hagati ya Amerika n'Uburundi. Tuza kugaruka ku migambi itandukanye leta zunze ubumwe za Amerika icisha mu buserukizi bwayo mu bihugu bitandukanye vyo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika muri vyo harimwo Uburundi ni kugira ngo ishigikire ubumenyi n'inyigisho mu rwaruka. Muri iyo migambi twovuga nk'umugambi uzwi witwa Mandela Washington Fellowship uzwi ku izina rya YALI abatandukanye babakiri bato uwo mugambi barawuzi watangujwe na president Barack Obama uwitwa nawo ARVP wagenewe indongozi aho mashirahamwe yigenga n'abandi. Umutumire wacu aza kudufasha gutanga umuco kuri iyo migambi yose ingene ija mu ngiro icufasha urwaruka ingene abakiri bato bashobora kuyironka babigenza gute. Ni Ramadani Sinuka ni ari muri ambasade ya Amerika i Bujumbura mu Burundi. Mu vyo Ramadani ajeje muri ambasade ya Amerika mu Burundi harimwo ivyo migambi. Ramadani tugushimire tukongera dushimira n'ubuserukizi bwa Amerika bwemeye ko mu Burundi bwemeye ko tuyaga uno munsi ikaze muri sanga.
Nakoze cyane Diane ndashima cyane w'Amerika yashimye gutanga ikiganiro kugira ngo Abarundi aho bari hose ku isi bumve imigambi ya Zimwe za Amerika na cyane cyane byerekeye ivana mu bumenyi.
Yego, nuko rero narinje ku masonga imwe mu migambi navuze za yari kuko nizo abakiri bato yo bavuze iyo migambi yo guhanahana ubwenge kuza kurahura ubwenge bagasubira ngaho benshi baca bumva yari ariko mufise imigambi myinshi imigambi itandukanye mufise mu buserukizi bwa Amerika i Bujumbura n'ahandi yega ugwaruka ga Ramadani ni yahe nyamukuru
ko okay, imigambi nyamukuru hariho yali sasa Young African Leadership Initiative Leadership ikaba yatangujwe na Obama nkuko wabivuze muri introduction, hanyuma hakaba hariho n'imigambi ya IVLP na nyine turaba abakiri bato bafite imigambi turabaha akajyo kugana guhanahana ibyiyumviro. Ego hakaba hariho n'undi mugambi witwa Afro Fellowship ikaba ari ukwiga umwaka wose muri industry muri Amerika bagashyigikira umugambi wo personelma w'ofise kugira ngo niwava nibamara umwaka muri Leta Zunze za Amerika uzogende uzotahe muhira kurangura na ubumenyi bukwiye.
Ku mwaka aho mu Burundi mugereranije hatogwa abangana gute muri iyo migambi yose itandukanye y'ugwaruka kugira ngo bashobore kuza kurahura ubwenge ngaha muri Amerika?
Ku mwaka tuzashobora guharura nk'abantu batandatu muri programu yose itandukanye.
Ego, ndiko ndumva muhinga bw'ivyuma telefone ntazi uko imeze twizere ko tuza gushobora kuyaga twumvikanye. duhere nko kuri no mugambi wa yali ni bande bawuzamwo abawuzamwo batogwa gute mbeho huwo mugambi ugamijiki
ditangiye ku mwanzo wa yali nashaka kuvuga yuko kondisiyo ya mbere ku shaka kujamo ba arabaje ni bari hagati y'imyaka 25 na 35 mugabo kenshi bamaze kwibonekeza yuko hariho harigeze kuba Canada nk'inya mu Burundi abajene bari munsi y'imyaka 25 uvuga imyaka 23 bemerewe kuja muri iyo programme kuko haba harimo exception hanyuma rero umugambi nyamukuru kugira iyo programme ni ukufasha abajene cyangwa ubafa bamaze kugira icyumviro mu migambi yo mu byo bashaka kuzakora mu buzima bakabaha kajya kujya kunonosora mu mayunivesiti yo muri Leta Zunze za Amerika akaba afise no selma umwigisha nezo si aba afise n'umucika umuntu amukurikirana kugira ngo arabe ingene rika arakora kiyakingwa hanyuma amasaha ku mugoroba iminsi yose bakaba ari amasesiyo bita networking kimenga bakaca bagaba bahuza n'abantu bafite bakora ama business abantu bakora muri leta abantu bakora mu mahingo yatandukanye kugira ngo bamenyerane bahanane amakontakti nini basubira muhira bazomenye uwo bazotumako canke uwo bazobaza igihe bafite icyo bashaka
Hama batoranywa nabo batoranywa hisunze iki barandika bakavuga imigambi yabo bitandukanye mu byo baba bakora ubuserukizi bwa Amerika bugahitamo iyo migambi bigenda gute kugira ngo umuntu arinde atangura kwiyumvira yari gushika azenga haanye mu mareta atandukanye ari kurikira uwo mugambi
kenshi muri lansima ya communication tunatanga matangazo short kuri Facebook kuri site web rimwe na jewe personnellement nazunguruka mu bigo bitandukanye cyangwa mu university ngenda ndasigurira ugwaruka ibisabwa byose kugira ngo abantu biyumve batangure ku kugira ama application narigeze edaye kenshi kabisenga tatu ndaje no kuri television online na kumuriza TV n'ibindi bitandukanye za keza ngenda ndasigurira le condition migambi rero barandika mbisanzwe bavuga icyo uri icyari no kuvuga icyo ari kararangura antake umujene icyo amaze kurangura nk'ugwaruka n'umugambi nyamukuru agomba kuzoshikako ibyo nibyo turaba umugabo ampisesa igikuru muri byose ni uko wagwaruka uba ufise engagement cyangwa commitment yo kuzosubira mu Burundi kurangurira iyo migambi mu gihugu cyabibarutse
abo rero batoranywa turikiri muri yari baca baza bagasaranganywa bagatwagwa mu mareta atandukanye n'amareta yitorera ubuserukizi bwa Amerika buravuga ati turavye Diane avugira ku radio reka turungike Washington niho hari radio twarabaga sape turungike hariya wundi dutwari hariya bigenda gutegira ngo mumenye ngo kanaka aza gutwagwa mu yaherete ni leta yitorera
oya mu bisanzwe ama universite yose yemeye cyane yashyize igikumu gukorana na Departement d'Etat kuri uwo mugambi wa yali aba afise ubuhinga butandukanye icyo bituma usanga kuva tukibatora bifata umwanya kuba bari kubarondera ama universite azobafasha kuri wa mugambi specific abagiye gukora bivuga yuko ari abariyo ikindi gisata cyitwa IREC ni nka organization privé yatowe cyane yagize agreement cyane bafashe imigambi y'ugushyira hamwe na Departement d'Etat igerageza guselekishona baba jeune vis-à-vis ku cyo we ashaka gushikako kubera ko ari business baba université ifise ubuhinga bukomeye muri business ari nka technology baraba na kaminuza ifise ubuhinga bukomeye muri bya technology
ego hari abo kwibaza urabona rama iki igihugu cy'u Burundi nubwo kiko kiratangura gukoresha icongereza ukebuke ni igihugu camye gikoresha igifaransa kuva na kera haraho bigonganira kugira ngo abo baza muri yali n'andi ma programme yandi ururimi bakoresha bize kuborohera murabategura baritegura canke baraza bakaba bafise abaza kubafasha kumva mu gihe batababarize muri ico muri ugo rurimi rw'icongereza bavuga igifaransa gusa biroro bamaze gushika muri ayo ma université atandukanye
urakoze cyane byane je ndashaka gukosora akantu kamwe gatonya cyane cyane abantu bishizemo mu bisanzwe mu busanzwe mu Burundi wahereye kuva muri 7e gushika haiza secondaire aba afise base ikwiye y'icongereza ni juste ibya experience iri kuvuga mugabo muri nya programme he yali icongereza kirasisi uruhara rukomeye cyane unashima n'umunuzenyi no mu makondisiyo y'ukumwemerera cyangwa y'ukumutora kirasisi amanota tumuha turaba ntiturabye nivo yiwe y'icongereza nkuko rero icongereza sima kiri très important ngo ndibaza yuko hariho abandi bajene batishyize mu icongereza bafise ubuhinga bariko barakora ibintu bitandukanye mu Burundi icongereza kibabere intambara
urakoze cyane Ramadhan turaza kubandanya tunoganza yari tuje no kwindi migambi itandukanye ariko hariho abari kuri Facebook batwandikiye bashaka kuza kugira icyo babajije turatehera kuri Simon Itanga Simon ikaze ku ijuru ry'Amerika n'umwe muri isanga uherereye Simon
nanyine mu Rwanda
mu majepfo y'u Rwanda havugwa make
mukare ka kamonyi
havugwa makinga aho mu kamonyi
nta kidasanzwe uretse ko kavura kari kaguye ejo hasize ayo mugoro bari batacyo karahari
nuko rero twagutumiye Ramadhan akorera ubuserukizi bwa Amerika mu gihugu cy'u Burundi turiko tugaruka kuri imigambi itandukanye y'urwaruka ambasade za Amerika mu bihugu bitandukanye zishaka kugira ngo zishigikire ubumenyi akabazo kawe kwa Ramadhan
ashoze icyo nshaka kugira ngo mubaze urumva mu gushyigikira ubumenyi koko mugira ko muri ibihugu bya Afurika cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari tuzi ko bikiri hasi cyane bafite ubumenyi baracyari hasi cyane ku kubera n'ubushobozi n'iki n'amafaranga yo kwiga za kaminuza agoye adambwire kibanda cyane ku bafite ubumenyi yego wenda bashobora gushyiramo iyo mpamvu yo kuvuga ngo uzakenera kujya muri Amerika ndabyumva ariko batubwire barareba cyane ku bafite ubumenyi ariko n'abadafite ubumenyi barahari benshi kandi nabo benshi cyane bo ntacyo bateganyirizwa muri make ntacyo bateganyirizwa ngo bavuge ngo wenda tuzagira igihe nabo tubareho cyangwa tuzagira nabo umwanya wabo kugira ngo tubafashe
iyo uri kuravuga ngo abadasumenye ushaka kuvuga abatagiye mu ishuri cyane
ni ukuba wenda abatageze muri kaminuza
hama akabazo kawe ka kabiri
abatageze muri kaminuza ngiye ko hari icyo wenda babateganyiriza hanyuma amubwire se abajyamo aho ngaho wenda tubwiye wenda yageze na kaminuza ariko biyandikisha hehe hari igihe usanga ayo makuru n'ubwo yavuze ko acyo kuri za televiziyo hari igihe usanga n'abantu kuri televiziyo wenda icyo gihe akiyeho badahari ni iki kindi gikorwa kugira ngo wenda bimenyekane abantu babimenye ari benshi bigere kure abiyandikisha babimenye ku buryo bworoshye uyandikisha muri rusange asabwa iki uretse wenda kuba ayo mashuri ayafite muri make asabwa iki kindi ikibazo cyane 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 ikibazo cyane usanga kiri ku ntuza kuri ku bumenyi abantu baza kuba bafite ngendeye ku bukene butuma abantu batiga kaminuza ari benshi
akabazo k'amatsiko niko muvuga mu kinyarwanda ngo n'amatsiko nimba atari banga wowe uri mu mugwi wawe uri mu mugwi w'abakaminuza cyangwa uri mu mugwi w'abataragiye muri kaminuza
ntabwo nyagisegonderi
sabwe
nibwo nyagisegonderi
wahejeje segonderi urakoze cyane rero ugume ku radio Ramadan aca kwishura ugira umunsi mwiza Simon gaho Kamonyi ego turasaba abakunzi bacu babiri duse ku murongo Cosmas na Chrétien bagume ku murongo wa telefone ariko Ramadan abanze yishura aka kabazo kavuye Kamonyi mu Rwanda Ramadan mikro ni gwawe
urakoze cyane na muzike Simon ikibazo yashikirije ukuvugisha ukuri uyo mugambi wa yandi uba ugamije kuba jeune baheje kaminuza cyanke bakiriko bariga mugabo haraho story y'umuntu haraho ibyo umuntu ari karakora ari bintu bikwiye vraiment gushigikirwa naho yoba taje kaminuza batitse kazi biri zo mu Burundi mugabo sishobora kuvuga amazina y'abantu batashi batari bwashike muri kaminuza mugabo muri uwo mugambi cyangwa programme ya yari bagiyemo unashima bari muri babiri ba mbere bamaze gukora ibintu byiza cyane bishemeye ku buryo n'umukuru w'igihugu amaze kubashimira atari gake
Hama hariho imigambi igenewe urumva uravuze ko hariho abatoranywa hari imigambi yindi by'ukuri igenewe abo bandi batigeze baja no mu ishuri ariko izo mpano bakaba zifite binyegeje bari nk'ibururi bari nkahehe za mpano zinyegeje kuzisokorora iyo migambi hari muri ambasade
ego imigambi kwa deja niyo yali nuko nabivuze ndagenda ma province atandukanye niyo mu gihugu ngenda ndasigurira amakondisiyo cyane ibisabwa kugira ngo baje muri uwo mugambi wa yari icyo ni cya mbere hanyuma ni ukuri siti webu hari imigambi itandukanye bashyizeho cyane cyane kubaha gutanga amafaranga ku bantu bafite amaproje yo kwiteza imbere ubwo yuko ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi
nta n'umwe bukumira ugiyeho nabonye kare namye ndakwikiza kwijisho kuri Facebook yanyu no kuri web yanyu urahabona n'abapasoni mushigikira bo hagati mu gihugu ni kingira ngo rero Simon arashobora kuzara kwitiza amaso nawe nyene kuri kuserukizi bwa ambasade ya Amerika mu Rwanda akabazo kandi aba DJ biyandikisha hehe wabivuze wari wavuze ko hageze mu bimenyesha hama
ego tura navuze yuko ntangaza mu ma site web yose tugatanga n'amapost ku maradiyo ma televiziyo anlinye hanyuma ndiko zako navuze yuko nca mu mashure y'amasegonderi nca mu mayunivesite n'amasantre atandukanye hamwe hashyize n'amatangazo hamwe ku biro bya leta cyangwa ibiro ku biro by'abikorera itwabo kugira ngo abantu babibone batangure kandi bifata amezi abiri kugira ngo batangure kwaplika
urakoze cyane twakire Cosma ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane
uhererega Cosma
mu Burundi mu ntara ya Rumonge mu makuru y'igihugu
ego akabazo kawe kwa Ramadan twagutumiye muri isanga ino munsi
narishije akabazo kuri we kavuga gati ugameda mukeze kuba ari muri ayo mabanga hanyuma nibaza ntimbega ubwo nimba iyo programu isanzwe imaze igihe yoba akurikirana kuraba ko abayigiriramo amahigwe atari abantu bari mu gisagara cya Bujumbura bonyine basanzwe bateye imbere yoba bafite ibiharuro byerekana biti hari abantu muri interiye bashaka kuba bahaye amakuru yanavuga site web akavuga uburyo akoresha kugira ngo amenyeshe amakuru ariko asanga mu by'ukuri mu gihugu hagati mu ntara benshi bashobora kuba batabifite amakuru
muraya wowe uri ngaho mu Rumonge uhora uyaraba kuko ariho kumenyesha no kuraba no kuronde
natangaye kumva ko iyo serivisi ihari nabisanzwe kandi abantu bageza gukurikirana amakuru
urabirondera
ego bishoboka rero yuko nizo serivisi akora usanga abantu batabiza ababiza ari bake cyane kumurengera ngo baba mu gisagara cya Bujumbura ariko ugasanga hari abandi bantu bafite impano bafite ingabire b'abanyeshuri mbere bo bava na ruguru mugabo batashoboye kumenya ko izo serivisi ambasade isanga izitanga
reka tumuha akanya akwishyura
n'umugambi wahe yoba bafite cyangwa nikabona yokora kugira ngo abantu bo mu gihugu hagati baheze baronke izo opportunities sinamenye sinumvise kuba mu ntango ko yoba afite ibitigiza amazo kuronka mahigwe yo kuja kwiga hanze kubera ico gikorwa akora kuko ngenda mbona umenga ibyo bikorwa biteza imbere aho gabantu mu bindi bihugu mu Rwanda Tanzania bihugu bibanye basanga birafite abantu bagenda kwiga muri leta zunze ubumwe za Amerika bafashwe n'amambasade
mu ariko Cosma wewe uhava witiranya ibintu izo programme ziri mu Burundi ziri mu Rwanda ziri ziva Washington zigakwiragira mu bindi bihugu byose reka rama kwishura ubwire umuse mwiza ngaho mu rumonge
murakoze cyane
ego Ramadan sinzi kwa ico ofisi ubwira Cosmas mu rumonge
Diane ndamukizo muntu cyitwa Sinuka Ramadan umuntu bitwa Zinduka ngaho mu rumonge unashima mu rumonge yavuze ko ndamuhiga haruro turafite abantu batatu amaze kuja muri uwo mugambi bava mu rumonge hanyuma jewe personnellement mu rumonge ndagenda tous les vendredis mwanari mama sira information nayo ukishije ku mashure cyane cyane kuri Radio Isere FM FM rero kuvuga yuko naho nashika vema uko uburyo ndaro mu buryo bukwiye kugira ngo abarundi bose bahabwe ayo mahirwe
ingira ya tomokewe arabaza ngo nimba ngo biharuro nuko yanjanye nari kumubaza ngo kuva ryari gushika ryari ku buserukizi bwa Amerika buri hari kuva kera nka yari ihari kuva muri 2014 rama nimba ntibeshe
yari 2012
ego urumva kugira ngo mumaze kuronka bangahe nimba bafise kuri wewe utafise ntaco ntitwari twa
yari lagisise mu Burundi tumaze kuronka twafise abantu bashika 60 haragize ngorane igihe abamwe bagiye batagaruka bace abandi bace baja muza Canada hanyuma Washington bafata baba nk'abatatse kutugabaniriza gitigiri cy'abantu bagenda mugabo mu biharuro muko navuze turafite nk'abantu bashika 60 urumonge gonyine rufisemo abantu batatu igitega indwi urumva abava ma promesse n'ibihuri kuri yose ndaharuye na ma promesse 13
urakoze cyane twakire Badian bakwigwe Badian kaza kujya Amerika
ndabumva nabakirigirana cyane
izina ryawe ndavuze neza ni bakwige cyane bakwigwe
bakwige warivuze neza cyane
guherere ga Badian
nuko bisanzwe jeze nda South Africa Cape Town
uri muri Cape Town Afrika yepfo akabazo kawe kwa Ramadan sinuka muri ambasade ya Amerika mu Burundi
okay akabazo kanje yako bazukana na gomanda ndababaze ndabona uwo mugambi ni mwiza nkuko iyindi migambi yama itangwa mugabo iyo migambi mu gihe imaze gutangwa ukaraba ibintu uraze ingufu abatanze iyo mfashanyo ukuntu iringana ugaca uraba ukuntu nabo abo bantu babikoresha mu Burundi jembo na yuko ukuntu babikoresha ubona n'ibintu utabona yuko ari ibintu nyene bisadika bifite agaciro kanaka kuko usanga n'imfashanyo baba batanze uri kurayumva mu mvugo urabona yuko ari ikintu cyoshobora gufasha igihugu mugabo bimaze gushika mu ngiro ukaraba iyo ngiro ukayibura rero jewe nagomba mbaze nibyo bintu Amerika yoba yatanze kugira ngo Uburundi kuko biri mu nabaciye mu ijambo biri mu bintu
Badian turiko turakumva ariko inyuma yawe hari urusaku rwinshi ugerageze usongore akabazo kawe ushaka kumenya iki muri make kugira ngo Ramadan akwishure kuko hari urusaku turiko ruratume na mato
okay nshaka kumenya ukuntu uwo mugambi uzofasha abanyagihugu b'abarundi kugira ngo igihugu cyacu gitera imbere
kuko urakoze ubwira umunsi mwiza ubwira umunsi mwiza
bamwe badufasha mukabo bikaherera mu majambo
urakoze tunakubwire ko atari umugambi umwe turi ko tuvuga ku migambi itandukanye urakoze muri ya Cape Town ha Africa y'Epfo Badian ubwira umunsi mwiza Ego Ramadane iyo migambi rero y'urwaruka yari na zande zande iza gute ikagaruka gufasha uburundi biciye mu rwaruka mwatoye mu ntara zitandukanye
bo jena na ngiza kuna nababwiye mu mera yuko bamwe barahawe ubushimwe ku migambi yako akora myiza ubushimwe wanitse univo y'igihugu na univo ya kontine ya Afrika hanyuma abo bagarutse bari ngaha mu Burundi ndashobora gutanga akarero ka organization imwe nashobora kuvuga izina yahaye akazi abantu 60 ahandi bagatanga imitaye kubapfakazi bagize ingorane bakabaha imitaye ku buryo no munsi bashobora gutanga temoignage yaho batanguriye nabo bageze no munsi ukuri uravye abayali alumni cyangwa IVLP alumni ibyo bamaze gukora ukuri
Mm, urakoze cyane reka twakire Désiré dusaba dismas kuguma ku murongo wa telefone Désiré ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze ndabaramukije
uherehega Dezi
Bujumbura
Bujumbura wegereye ambasade cyangwa uri kure yayo
ndayegereye na n'amaguru ngiye mu ntini nka 30 minutes
aha twakuzanye rero Ramadan sinuka kugira ngo akwishure kubibazo ufise by'imigambi itandukanye y'ambasade y'Abanyamerika mu Burundi
ntago mwakoze cyane mbanje gushimira diskuri ya Amerika cyumvise cyumvira cyo kumurondo kuko nagiye hari cyumvira na bintu mu gabo hari giye wandika ntibana kwishure sinzi ko twatwandije nazo
bande
kuramba badanye amerika nyine
ariko bafandika cyane ariko uza kubaza ibijanye n'ivyi uburezi indero guhanahana ubumenyi gusa akabazo ka
sawa reka rero ndabivuze ahama cyo mate kugira kuje kintu cyerekeye yari maze kugira inshuro zibiri sindi gera mbamwe rero ndabaza iske ubwira umuntu abemwo bigenda gute kintu cyo kintu cyane ndaratayinze ku online niho bagira mugabo sinigeze mbamo ikindi kibazo ramasizira ese ko hari igihe bavuga nk'ubu covid yarahebye bakaja muri etanti bakamarayo kerike somene nibaza ese kiga kerike somene abagize amashansi bajyayo bakabaforoma mwaye sinapima cyangwa ibintu bari bukoreshe nibo babyimenyera cyangwa bigenda gute hama ikibazo kigira kabiri ni ukuvuga mu Burundi nenda n'intara turi ntara 19
igihugu cyacu
ntabwo igihugu cyacu kiri très accessible ku bantu bazi ibi bintu bya informatique byo gupurayinga online ndiba tatya bari kwa dukimura gute kugira ngo basi intara dozi bishobore gukirukika kandi batabeshi bagenda barabangaje kumva cyane bapande nyine kumugwa mukuru
ya vyanse Ramadan yavuze ato ya yatanza karero za rumonge za hehe hose ko bashikayo kandi hari abamaze kuza no muri za gitega nahande gura umunsi mwiza Désiré
sawa bwa zane n'ubizi kibato kimwe
unyarutse kwera turasabandi barindiriye
hama kwaza nshaka kumenya hari kwa rusa nka kwari cyane hamwe dufati kuri twebwe kwace ku ishuri hama cye ku ishuri hari bintu twashaka gukora mugabo tukabura mayi finance maca abantu bafata muri finance maca mu byumvira nicyo rero navuga kwari keze gusaba umubonano kugira ngo cyage na cyane
Désiré wewe uri kuntwara mu byo ntashaka uri kuntwara mu byo ntashaka nawe kubwiye ko tuza kuvuga iby'indero ubwiye mu bya finance mane mu bindi ibyo wasavye ntibicemo canke nibigira icyo urumva waba utwara mu ndere ka tuguma nibibazo twakiriye bya birakwiye ugira umunsi mwiza yego Ramadan ugurafise uburenganzira bwo kwishura ku bibazo byose bitaza kunyurana n'ingene ambasade isanzwe itanga amakuru yayo mu gutunganya iyo migambi byose ntibyovugirwa ku ma radio ariko Désiré ati yarasavye akatari gake ntivyakunda sinzi kwa tumubwira hanyuma ngo iyo muramutse murungika abo ba abakiri bato batandukanye mu mareta atandukanye ya Amerika barimenya baririhira ambasadira bamenya canke bigenda gute
murakoze cyane urumva kuterekeye inshuro amaze kugerageza bidashoboka nshaka kumubwira yuko abantu bose ku mwaka twakira nk'abantu amajana indwi basa wiyumvira abantu amajana indwi kuwakoramo abantu 16 biragoye cyane turasoma nafata umwanya tafata umwanya ukwiye wo gusoma imigambi yabo y'amaproje yabo tukaza turaba rero urusha ufise umugambi utomoye umeze neza uzofasha mu byo igihugu cy'u Burundi gikeneye puno mama nibo rero tuba dutumako kugira ngo tubagire nabo nyene tubagire interview tumve yema yuko aribo boba banditse iyo proje cyane aribo umugambi reyelma vizavi yuko aribo bashaka kuzorangura hano kugiye ko seyanuzenye prise en charge ni ukuri tumaze kubatora tumaze kubaselekisione naho haba akantu k'akanama aba tuvuge muzagitega cyane makamba tumutumye ko kuri ambasade i Bujumbura turamurira ibintu byose bikenewe agiye muri leta turabaha uburyo bwose kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa nyuma bazoba bari muri leta zini muri iyo yari nyene hariho inda avantage bayita nka internship umwe ku mwaka aratogwa muri babandi baseruka igihugu kuja kugira stage muri organisation kanaka ikora mu byo wa mu participa azobagiye gukora nawe atahamara amayinga umunani
aha muri Amerika gahamadani
ego aba ari muri Amerika
ego
kandi bagarutse rero muhira baba bafise amahirwe y'ugusaba financement y'amaproje yabo rukaje wiyumvira kwibuka kuje nafise na proje ishobora gushika na $30,000 ku mwaka kumva yuko ari financement ayinoye turabashigikira kuva bagitangura gushika umwaka wose
tubashigikira kurakoze cyane gutanga umuco turase na Dismas ikaze ku ishuri rya Amerika
murakoze cyane
uherere ga Dismas
jewe mberereye Kinshasa muri Congo
Kinshasa havugwa maki
Kinshasa turaho tumeze neza dusanzwe umunyeshuri ndahari w'umurundi
wigahe
niga ku Université Catholique
Nuko rero twagutumiriye no munsi Ramadan sinuka muri ambasade y'Abanyamerika mu Burundi ajejeje imigambi itandukanye cyane cyane iraba inyigisho guhana hano umenyi akabazo kuriwe
Ego murakoze cyane jewe yo programme yari narayilonse y'umubayirose nayirose kenuze muri Dakar Senegal nayikoze aline ariko nkabona ko ingufu nakoresheje kugira ngo ndabishike ko zari ingufu zidasanzwe kuko byasaba connection ntoya isanzwe ihari bigasaba n'ubundi buryo yewe akabazo nuko nashaka kubaza nakahe ni eske ambasade yoba ifise ifatiwe mu Burundi yoba ifise umugambi wo kuzokurikiza nkumbure ibyifuzo bya UNESCO byo gutanga imbere mu ndimi abantu basanzwe bumva kugira ngo biborohere kubitangira akamenya ko batanga byokunda ko ambasade yoroganiza porogaramu nk'iyo ikayoroganiza nk'i Burundi hanyuma igahamagara abantu ikabigisha mu Burundi kugira ngo igiti kigwire na impact ibe nini kubera nibaza ko connection kujya kuri kuyiba bwa none mu Burundi turafise aho tugeze turafise n'aho dusigaje kuryogera ikindi nacyo kumenya indimi international igifaransa cyangwa icyongereza mu Burundi ego turafise aho tugeze ako kanzu afite n'intambwe yo gutera naguma mbaze yuko umugambi wo gushyira inyigisho mu Burundi mu Kirundi nk'ubujumbura nko muri ambasade wo buhari
uri kuvuga izo nyigisho za yari na zande zitangirwa ino canke n'izindi nyigisho na general muri rusange
ya yekana vuga izo nyigisho kuko bwa mbere zaba mu Faransa gusa hanyuma barungurura ayani ma rejo za mu cyongereza gusa nato abarungurura ayani ma rejo muri Dakar aho yaba mu Gifaransa nubwo Dakar hoho ni wacu watumakiye ibihugu 25 nayo ho muri Kenya ntihagenda ibihugu 25 byose niko ndavuga ati kugira ngo impact
ibe nini ndatahuye akabazo kabureka hama aca kwishura ariko imbere yaho ko tugize imana ukaba uri umuyali w'umurundi wace muri yari byakumariye iki
yewe byarafatiye cyane kuko ninaho nafatiye yo nafatiye intambwe kuko yewe ucyo gihe nari nasanga yifite umugambi nabonye filtere maze kuhagera uranyeteresa ahazinaba hanyuma ndawushyikirije barawemera ndawukora ningaho nyine nahereye ubuye nuvuga ubungeze rwego rwa doktora kandi ndabona neza ko inyigisho nahawe nariko ndasogera amase inyigisho nahawe n'ubu nige zikurikira
hanyuma Gadisma urumva hariho nkwahamagaye nuko akazina gahava kanjana ngira ngo yari Desire yaje imbere yawe canke we yavuze ngo byaramugoye amaze kurondera katari gake biranka akabanga wo kwibira abandi bakiko bararondera iyo migambi ko kugira ngo bigende neza nakahe wabigenje gute hari ikintu wabonye we cagufashije cyane uri kura rumvika ko bagutora
ego meta murakoze nico oya ndafite nabandi ba bajene nabo ndabigira dene badakomeye muha itubanga bitatu bakabanga kambere ni umugambi kujya mwe formation nabigira umugambi umuntu abigira umugambi ama kavitegurira uko vitegurira ni gute iyo formation kugeza ubu yacyafise icyo no kwita exigence niko nzakuka mu kirundi yacyafise exigence umuntu abyiza ku gushobora cyafise ibintu umuntu ashobora abyiza kubanza gushobora icya mbere ni kumenya izo ndimi zindi ubwo rurimi uzi ko ushaka kujya muri programme urigora ukamenya ururimi cyafite igifaransa cyafite icyongereza kandi cyo kukimenya gisanzwe ni kukimenya ku buryo ushobora gutanga ubutumwa ukongera ukabwumva kubwo ushobora kwandika umugambi ugashobora kuwusigura cyo cya mbere kwimenyereza ibintu bindi icya kabiri kuba umaze kugira umugambi wo gukora hagati impande yawe udafite umugambi ntibagutora ko uratora umuntu adafite icyo agomba gukora urakomba nyuma adafite icyo agomba gukora umuntu aba afite umugambi icya gatatu nacyo ni uko uba umaze ufite iyo ushaka kugera intambwe dushaka kugira mu kibano cy'iwawe abantu ushaka gufasha icyo ushaka gukemura icyo kibazo cya gatatu urakoze amaseke atatu
urakoze cyane Dismas ngaho Kinshasa urakoze no kutubwira ko wari umuyali n'amahirwe tugize kukubona kuri Facebook kugira ngo ubitubwira waraciye wakoze kutwandikira kugira ngo tuguhamagare ubwire umunsi mwiza Kinshasa Ramadan wumvise akabazo kavuye Kinshasa yadusangije ibyo yaciyemo mugabo yabaje ati hari umugambi yuko inyigisho zuza ziratangwa mu Kirundi kugira ngo benshi bazironke canke
mubisanzwe kweto turankuraja inyigisho ko ziba mu rurimi rw'icyongereza kuko nya programu na nyine iri mu cyongereza ufise avantage Dakar hariho branch y'igifaransa na Cote d'Ivoire Faransa mugabo tuvuga yuko icyongereza niyo abantu bitukiye icyongereza bitariba kimwe muri wa mugambi wa leta ukuba bien integré muri African community kandi ashimwe maze kuri temoignage yatanze abona yuko utiza kuba ufise umugambi musha ufise itaka kurangura mugabo rero gushigikira ibyo o kuri kesyo
diplomasi ya wajije hariho umugambi w'abayali bora bagira live broadcasting bakavuga ibyereke ama applications nabo ni bavuga mu kirundi isa donc tous les jeudi jeudi ya nyuma y'ukwezi abayali barakora izo program
bakazikora he gahamadan
ukurikira kuri Humuriza TV ifata Facebook ya Humuriza TV cyangwa Facebook ya ambasade z'Itazini turabiri live mara
ambasade ku Facebook ya ambasade kugira ngo ntihagira abayoba wayitubarira
bon uranika US embassy nyene Facebook ikiduga ugira like gusa imisi ibyo dushize iyo ije dushize ko ucubibona
urakoze cyane rwose Ramadan turakira na Leonidas. Leonidas ikaze ku ijwi rya Amerika.
Yego dia amara neza
amahoro urakomeye urihe?
Nitwa ndayikanga serone dance nkaba ndikanyago icumba nkikanyago kumine neza province Kirundo
ntega Kirundo ndahabona havugwa amakinga mu Kirundo.
Hano mu Kirundo ndi n'umutekano ntangere ntangorane ama banje gushingira nikwa Ramadan inuka mutumira hashi adashyigikiye cyane ku migambi mu byo ajejwe muri ambasade ya Amerika mu Burundi maze kumushimira cyane ku migambi yatuzaniye nyakubahwa nyakubahwa Ramadan umugambi wa Tanzania no kuri Perezida Mu Kirundo twari turwaruka bwinshi impande bacomereye mu myuga ya myuga n'isepepe Kirundo ibyo kandi nakandika utamubwire na electric
yo ariko Leonidas nukuri nkabandiko ndakumva je hama uramwumva
no
je sinduko ndakumva neza Leonidas
nakora kwa Diane kibazo nari mfite kubaza mutumirwa Ramadan urenga mu Kirundo twarize kuri step pepe cyangwa santere de foromasiyo profesiyonele ugaruka twarize no kuri uko batwerekana ibyo twirize twarabuze aho gushyigikira mu migambi kugira ngo turangure natwe twize imyuga itandukanye nka promberi mekanike otomobili na sudiri na elegitirisi nyakubahwa Ramadan ushobora kudusekera ko navuga ko ntagenze intara ya Kirundo bujya mu bamara icyenda nyakubahwa Ramadan
kubera ko telefone yawe iriko itari kurumvikana neza je nashoye kumva akabazo ka nyuma reka tugusezere akwishure yabaza ko mu Kirundo muhora mushikayo nimba ntibeshe mu Kirundo muraca yogara yego Ramadan
narira gusema ibyo mu Kirundo ndaheruka kera cyane araheze nk'imyaka itatu unetuma parla na muyari cyane umu excellent program tumaze kuronka mu Kirundo mu zindi programme hariyo abariko baragerageza ndashaka kumwemerera yuko muri iminsi iri hafi mu migambi yo kuza kuzungurukira cyangwa gutemberera amaprovensi nzoshyira mu Kirundo hanyuma aze kundondera kuri Facebook cyangwa ukundi kugira ngo duhane amakontakti hanyuma kugira ngo nzoce kuraba iyo migambi bariko barakora hanyuma ngire icyo ndobanura
telefone irekuye avuga nabi ariko reka tugerageze ntacu hasigaye n'iminota mikenya. Alexi uratwumva Alexi turi kumwe Alex ndumva adashoboye kugumana natwe Ramadan rero twavuze yari twayitebye ko cyane kuko niyo dukoze ikiganiro kuri yari abajone babibaza ko ibibazo byinshi cyane ngo sinje ituma navyo nyereka tuyihere ko hama wundi mugambi nawo wundi AVLP nayo umeze gute witabigwa nabandi
ya umusanzwe AVLP utabigwa n'abantu bakora mu bikorwa bitandukanye baba abikorera utwabo mu mashyirahamwe yigenga no muri leta benshi cyane imyaka itatu iheze twararonse igitigiri gikomeye cyane cy'abava muri leta baza gupatisipa muri iyo ajenti hanyuma kubatora hoho ntidutange amatangazo kubera tubwira kuri yari turaraba nyine ibyo abantu batandukanye bako barakora tukabona nyine barakora ibintu byiza ibyo bako barakora tugaca turaba tubaza abantu bakorana babavuze yuko bameze ibyo tubona ari byo reyel tukagerageza tugaca tubegera cyangwa tugashyira abakoresha tukabasaba yuko toha abo bantu akaryo kuza guhanahana ibyiyumviro n'abandi bohurira muri Leta Zunze za Amerika. Uyu mugambi ukaba ufata amayinga atatu kenshi barazunguruka bagenda mu mayita n'imiburiburi ane cyangwa atanu muri ayo mayinga atatu.
N'umugambi mwiza na generagize amahirwe yo gutoranywa na ambasade kugira ngo ndawitabire haraheze imyaka. N'umugambi mwiza ufasha no kuguruka ukamenya abatari bake. Twakire Pierre Bizindavi ikaze kujugya Meka Pierre. Urerega Pierre.
Cyane mu gihugu cya Bena.
Uri mu gihugu cya Bena. Wow, sinanze ko Bena mutwumva neza ngaho onye mugabo dukurikira. Ikaze kujugya Meka Ramadan turamushimira yatuzanye n'ibindi bihugu twaratura nka Afrika y'Epfo, Malawi, Mizo, ariko n'ubwa mbere Bena twakire. Ikaze kujugya Meka.
Ego murakoze cyane.
Muzore mudukurikira ntimuzoze murarindira ko Ramadan wo muri ambasade yawe y'Amerika aza kugira ngo mutwakure.
Ego. Abe turakurikirana.
Uri mu cyaje gisagara muri Bena.
Ari abantu bake. Ari yo turi batatu.
Ego. Uri mu cyaje gisagara cha Bena.
Yedi mu gisagara prefecture ya Parako.
Ego. Akabazo kawe rero.
Yewe ikintu mbaza kuri zo baba batanga by'inyigisho yewe ni kubera iki igihugu cy'u Burundi niyo bagiha inyigisho mugabo kiguma yisubira inyuma uye gutera kijya imbere itagira evolution ngo kiduge kibe nk'ibindi bihugu ngo bitere imbere.
Ariko ntuhavutwara Ramadhani mu byo gusesangura vya politike n'ivyo gutunze n'iki ari ngahubwira yishure byume
si muri politike kuko twese turiga kandi turacana handi ko tugenda turatembera no mu bindi bihugu. Iyo umuntu arose inyigisho akaronka inyigisho z'ukuri igihugu gitera kijya imbere n'igitera kijya inyuma. Twebwe mu Burundi turahavuka kandi turabona igihugu dukunda cyane rwose. Mugabo kene inyigisho zose ziza arizo barahuye n'iza handi ko twabashira hamwe mu gihugu igagetera gitera imbere mugane twumve ngo inyigisho zirahaca mugata kintu kiboneka.
Reka ndamuhe akumva Ramadhan hari icyo afite abivuga karakwishwa niyumva naho biri kure cyane y'ibyo ajeje muri ambasade y'Abanyamerika n'uburenganzira bwiwe bwo kuvuga oya ntacu mvuga Ramadhan sinzi ko hari icyo uvuga kuri ibi bya Pierre Bizindavi wo muri Bena.
Ndaha respe iwe n'ubwo cyiwe opinion yiwe mugabo turavye aba jeune cyane abantu bamaze kujya muri zo nyigisho nkarisha bwenge cyane change experience nukuri baramaze gukora ibintu bishimikije cyane nibaze ko nakubwiye yuko bamwe d'ailleurs benshi keta twa muri IVLP cyangwa muri hafi muri yali hamaze kubonekamo abantu bamaze gukora ibintu byiza bishimikije bamaze kuronka n'ubushimwe ku rwego rw'igihugu. Urumva nuko nyine iterambere rifata umwanya kugira ngo rirame mugabo niyo nzira mbona abajene n'abantu n'abakuze mu Burundi bariko baho
barahurikiramo bose. Kurakoze cyane Ramadhan. Twakire na Jimmy ku yindi murongo wa telefone. Jimmy ikaze kujugya Amerika.
Ego murakoze cyane Diane.
Uherereye ka Jimmy?
Ego nitwa Jimmy ndiho kubwayo merereye mu gisagara cya Michigan nsanzwe ndi umu Humphrey Fellow kuri Michigan State University.
karibu cyane we twara kwakiriye ndakwibuka ku ijuru y'Amerika.
Ego ego cyane ndabashimira cyane.
Uri muri babandi bashe baguma ngaha ku mazigihe kireke nanze kwatasha.
Nagumye ngaha twebwe programme yacizera mu kwa gatandatu ariko kandi nahora nibujumbura mu karuhuko ka winter narashoboye kugusubira mu gihugu ndakora ibikorwa bitandukanye bintwaye ama mu nyuma ndagaruka niko ndabandanya programme ubungeze mu byo bita professional affiliation cyangwa stage aho turiko turabandanya
nuko rero nagutumiye Ramadan muri ambasade y'Abanyamerika uri muri bose yabo sinzi kwa icyo usumubaza cyangwa icyo uvuga kuri kino kiganiro turiko turavuga.
Ego icyo numva gusa no vuga ndabese n'ikibazo ndamubaza ndanamura mutacane hama hari habavuze uwavuze ko ya prize kabiri nagira ndamubwire ko na prize gatanu hama icyo no vuga itambere nuko yotangura au niveau regional donc hariho centre ya Kenya cyangwa y'i Nairobi cyangwa ya Dakar ibiri regional bagashobora kugerageza amahirwe hamwe ndacho nikidwanye no kurondera ubufasha w'igice utashoboye hari abandi baba bagishoboye niyegera baba baraciye muri uwo mugambi barashobora kumufasha kugira nashobora gutegura umugambi kugira nashobora kwandika neza. Ikindi nivuzeye nikidwanye no kwitegura neza hariho abantu babona application link ubwo nyene bagaca baje kuri telefone bagaca bapfa kwandika ivyiyumvira uko nyene uko bavyiyumvira uko nyene ariko ntibafata akanya ko kwitegura neza gutegura inyishu neza niba bifate nk'umugambi uko applyinga muri bazi kunyuma babitegure neza ama
Jimmy telefone yawe ikwira cika
ego ikibazo numvano bazara madani nikijanye ni nizahe ntambani akunda guhura nazo mu bikorwa byiwe hama akabazo kanyuma ni gute ugwa cyane abarundi kugira amahirwe nkayo ukungene bwo kwitegura nubwo application ziba zituguruye ni gute umuntu ariko yumvise no musi cy'u Amerika yobandanya yitegura ku buryo buguruye ashobora nawe kubandanya akaronka ayo mahirwe cyangwa akabyayinga.
Urakoze cyane Jimmy, mwakoze abace muri ano ma programme y'ambasade mwabonye Facebook yacu mugaca mutwandikira kugira mushobore gusangiza ubutumwa abandi ivyo mwabayemo ni byiza cyane. Reka duce duha nayo mvuze ngo ambasade reka duce duha Ramadan akanya kwishure hama Jimmy muri Michigan intamba myuhura nazo muri ako kazi kawe niza
ntago ndambere ni ikongo y'abantu batandukanye wumvise nka Dismas na Dismas ya bije uko yamaze kugira kubisaba inshuro zibiri nato gucanke natoke wumvise n'abantu batandukanye bavuga yuko mu amahirwe yose atagwa n'abanyabujumbura bagaca bashira mbata mwikomo kuri ambasade stars mu Burundi. Izo ni ntambwe kandi usanga muhuye wavuga ambasade stars ni baca biyumvira cya kintu cyari muri bo bakaba bibaza yuko biva kuri wewe alors que aribo nyene nkuko Jimmy yavuze botegura umugambi neza ukategura hanyuma amaze kumenya kuwandika unashima ugaha n'umuntu akakurabira yuko uba ufite umugambi mwiza atari mwiza akaguhanura utremen iyo niyo ni imwe mu ntama mpora nkunda duha dukunda guhura hanyuma rero iki nacyo ukutagira umugambi wanditse mu Burundi bo sinzi ngo bimeze mugabo abajene benshi bafite imigambi amajana n'amajana mugabo kubwira ngo nguyu aho wanditse usanga bigoye cyane rero n'abantu bari uko bukwama biyumvira kwandika umwa mugambi akawandika usubiramo ku buryo umugambi wa ugatomora nawo atari kwapurika muri yari cyane hamwe fellowship washobora kukoresha mu gusaba finansima mumashira matalukani nevi na numuri wezi
hanyuma aravuza ati ugwaruka gutegure gutega hama nkubu unye dufatiye kuri yari yari muzo kugura yari abatanga abarungika ivyabo kugira ngo mushobe kubatora muzo kugura yari
muri ukwezi ndarindiriye ku gatatu narindiriye resulta cyangwa ibyoba mu interview twakoresheje abazogenda mu kwa gatandatu hanyuma mu mpera z'ukwindwi niho tulansa amatangazo y'abandi bashaka kubijyamo hanyuma mu kwitegura ni uko non seulement bogira umugambi kugira ngo umuntu abaze kuronka amafaranga cyangwa nubwira icyufashije mu muri anjoma baraba niveau de volontariat igenye taho ibikorwa by'iterambere cyangwa ibikorwa rusange mbuze ibikorwa rusange kugira ibikorwa bya famili ni ukuntu ukora ikintu icyo ari cyo cyose ku neza y'abantu benshi
ego nuko urakoze cyane Hamadani kuri iyo muco wose uduhaye muri rusange rero nk'uwo kubaza mu majambo make iyo migambi itandukanye kuva kuri yari ukagenda muri iyo yindi icimaze gufasha ambasade yishimiye ihagarara ikavuga ati twarungitse amajana n'amajana by'abantu aba jeune indongozi ki twaragarutse twarabonye umushinge tureka tubandanye mu majambo nk'atatu ane uvuga ko ari cyane
majambo make ndashobora kuvuga yuko tumaze kubona abajene bavuye muri iyo mugambi bamaze gukora nk'amahoteli bamaze gukora amaorganization na cyane cyane association des alumni di Burundi hariho umwaka mu kwezi guheze baruguriye icese association ihurukiyemo abantu bose bafashijwe na leta zimwe za Amerika iyo asosiasiyo ikaba ifise ibiro ikaba ifise amasantre de formasiyo ikiforma abandi bajene unashima iri bato bashobora nabo bakiri muri segonde kugira ngo bazokurane wa mugambi icyo nicyo novuga yuko ni kimwe mu novuga yuko tukwishimira nikiri nacyo nukuri jenda nezerewa iyo mbonye abajene bandigirwa amabanga akomakomeye cyangwa abagiye muri IVLP bidigwa na leta bagahabwa amabanga akomakomeye mu ngingo wafasha igihugu icyo ni kimwe mu
ego urakoze cyane ivyo association twari kuvuga mbwa tuzobigaruka ko nabonye ko twefatira ikindi kiganiro cihariye watubwiye yari ryari mwatangwe na ryari muzoheza Humphrey nayo izoheza ryari kwakira abashaka kwitabira
na Humphrey nyene tuko turategura abatowe ukwezi tutabategurira amafaranga bazokoresha bazotwara hanyuma nayo nyene nawo tubagiye kuzogenda mu kwa kane nyene tuzosubira tuce turungika amatangazo yabo tuzotegura umwaka uza abaye ari nabwiye yuko bobo ni mu kwindwi niyo tuzotanga amakomunike
nuko rero mukanya turaza guca dusozera kino kiganiro turiko turagera ku mpera zacu ariko imbere yuko duheza ari mwebwe mufise ivyo muvuga kuri kino kiganiro tubatumiye kuja kuri Facebook yacu ari VOA radio yacu turaza kwabashiriraho hariho naho twashize ubutumwa bwacu mushobora kubandanya mubandanya ibiyago naho twebwe tukigarukirije ngaha Ramadan Sinuka yari umutumire wacu ntiwutsa ko ajejwe muri ambasade ya Amerika ibitandukanye ambasade ya Amerika mu Burundi bitandukanye muri byo harimo imigambi ijanye ni ivyo guhanahana ubumenyi na cyane cyane mu bakiri bato Ramadan Sinuka ejo ijwi rya Amerika niryongera gudodora kuri ambasade ya Amerika kugira ngo mudufashe gutanga umuco ku bitandukanye biraba ubuzima bw'igihugu muze mutwitabe nk'uko mwabigitse
mwakoze cyane turabemereye yuko kuko najyoye ukumva ibihugu bitandukanye abantu abarundi bari mu bihugu bitandukanye batukirikirana ni ukuvuga ari uko bari babishasoye kandi babinyotewe
byerekana ko ari byiza kuri bobe.
Murakoze mutubwirire mwakoze na ambasade yose ngaho onye kuva tugitangura gutegura iki kiganiro gushika kibe mwarakoze kutwitaba. Diana ni nahazwe niwe mwari kumwe kuri micro nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika Nadia Taha na ingenieur Cornelius bari muhinga bw'ivyuma bakoze mwakoze namwe bwe mwatwumva ibiganiro by'ijwi rya Amerika birabandanya mu ndimi zitandukanye mubandanye kuranirwa mu byo muri mu byose.